Naho ni cyage cyo kubashikiriza kiganiro gihaye jambo abanywanyi biradio hijwe y'America muri sanga mu kiganiro cyo munsi turagaruka hanini ku gikorwa cyo kurondera kwandika hamwe no gutangaza makuru muri iki gihe uruhagarara rwa politique mu Burundi rubandanya amashirahamwe ajejwe gukinyira amenyesha makuru arabandanya gutera kamu gasaba bwigenge bw'amenyesha makuru akamu kandi gasaba leta y'u Burundi kureka guturubika amenyesha makuru muri ayo mashirahamwe twovuga nka FAJ Changi Faje ishirahamwe ry'amenyesha makuru b'abanyafrika ryateye akamo ku munsi wa gatatu gasaba guhagarika guturubika no kuburagiza amenyesha makuru. Umuyobozi w'iryo shirahamwe Maria Rogerio yagize ati turasavye Perezida Pierre Nkurunziza gutanga amategeko yo guhagarika iturubikwa ry'amenyesha makuru bakorera mu Burundi. Aratanga akarorero ku muyobozi w'ikinyamakuru iwacu Burundi .org Antoine Kaburahe yarengukishijwe imbere ya parke yagizwa uruhara muri coup d'etat yateshejwe ku igenekezo rya 13 ryo kwezi ku gatanu mwaka w'2015 ko kwibutsa kwiryo shirahamwe giyamirije iturirwa rya radio na televiziyo mu kwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero twatumiye abamenyesha makuru bo mu Burundi hamwe n'umukuru watwara ari mu bategetsi batwara ishyirahamwe rijejwe kugenduza itangazamakuru ngo batubwire intambamyi afise mu iki gihe barangura umwuga wabo mu ruhagarara rwa politiki rumaze amezi atari make cyane cyane mu makaritie amwe amwe i Bujumbura. Uyu munsi rero turi kumwe na Gabriel Bihumugani akaba ari vice president w'ishyirahamwe rijejwe kugenduza itangazamakuru mu Burundi ni vice president akaba kandi n'umuvugizi ubwo rwego. Turi kumwe kandi na Freddy Nzeyimana akaba ari umumenyesha makuru ku radio television y'u Burundi. Turi kumwe kandi na Christian Bigirimana akaba ari umwanditsi umunyamakuru wo mu kinyamakuru journal iwacu. Mwiriwe bashinga nta mwese.
Mwiriwe
neza. Imbere ko dutangura rika nibutse abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika kubo duhamagara ku nimero ikurikira ya WhatsApp kugira ngo badushikirize ivyiyumviro vyabo ku kiganiro cyo baturuko turagira. Iyo nimero ya WhatsApp ni 2024419931. Tutarinze kubatesha kanya rero reka dutangure kumushyira ntahe Freddy Nzeyimana gikorwa murangura muri iki gihe ni gikorwa gihambaye cyane rwose aho mushobora kuja mu kurondera amakuru ugasanga aho muca ntihameze neza eka n'abantu baha amakuru ntibahe amakuru yose kubera imvo zitandukanye. Murashaka kutubwira mu ncamake igikorwa cyanyu shifashe gute muri iki gihe Freddy?
Ibihe dukoreramwo n'izindi bandi bamenyesha amakuru bakoreramwo ngaha mu Burundi nta gikorwa cyangwa intagi novuga ko ari cy'abakozi b'umwerikenzi zabo bonyine ni nk'icy'abandi rero aha mu gihugu turimo biri mu gihugu abantu bose barabibona hari aho usanga nk'umutekano wahungabanye mugabo aho ibintu bigoye ni uko hari aho usanga nk'ikinyamakuru uciye ahantu ugasanga abantu bamutuma agatoki batumye n'umuri akinyamakuru ikigi ugasanga rero nk'umutekano wawe ntibubahirijwe bikwiye. Nubaha nk'akarero ko twebwe biramaze gushika ugasanga kubera ko nkaje waho nkorera ni kuri televiziyo y'igihugu ugasanga hagize abadashima ibyo dukora babonye kamera bagatangwa kukubaza ati irya kamera ni yahehe. Aho rero bamaze kugutuma agatoki upfa kuvuga uti ni kinyamakuru kibi nta ukundwa na bose abatagukunda urumva ko ntumenya ko uhava amarembe. Hari n'ahandi rero tugenda tukabona ko dukora akazi kacu atangorane mugabo novuga ko muri rusange gushika uno munsi ku bamenyeshamakuru dukorana muri radio televiziyo y'igihugu nta muntu novuga aragira ingorane cyane ariko biramaze gushikaho nko mu bihe byari mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu wasanga hari nk'ahantu uhashyitse ubona ko neza umutekano wawe udakwiye rero ko muri make birashika ni nk'ibishikira abandi bamenyesha amakuru bose kuko kama karitse ngai ubungura mpere yaho usanga ari hari afise ivyo bimera ibi nabandi basivyumviro byabo bitandukanye n'ibyo byabandi ntambi nk'uyu bwa mbere bisigura ko rero hari aho usanga bamwe bakuri kukarengana abandi bakakwagira
turetse izo ngorane Freddy muri radio television murafise uburenganzira bwo gutohoza inkuru uko muvyumvise nta mateka umuronka y'ukuntu ngo tunganya inkuru
ndabavuga ko amategeko nka yatobora ku kinyamakuru na cyane cyane cya leta kuko ibinyamakuru cya leta kirafise ni ku isi yose ibinyamakuru bya leta birafise umurongo bigendera ko icyo no kwita rinye editoriale urumva hari ha makuru uyashikanye ugashika mu Rwanda rwo kumenyesha makuru urimo ugashikiriza ibyo wabonye hari aho usanga ari nka makuru usanga bakubwira ati turazi ibihe turimo aya makuru na cyane cyane nko kuri televiziyo usanga werekana isanamu hagi isanamu yasisho risigura cyane cyane kurusha bwo kuri radio cyangwa mu kinyamakuru cyandika ivyo rero n'ibintu bituma usanga biri novuga ntibiri très sensible cyane gose aho ubanza kwigengesera ukabona ico werekana n'ico ubanza kugira uti aha mbanze nibaze naho rero novuga ko turagerageza
nabo
sakazi koroshe cyane
ntikoroshe mushya na Christian Bigirimana namwe ndabaze ikibazo cereke ikintu mutunganya makuru ikinyamakuru cyanyu iwacu gitorokanya inkuru gute hari intamba mimugira hari ingwana nkizo umushya na Fred atubwiye mwa mufisa
ego murakoze kandi cyakibaze nibaza yuko nkuko zerefedi ayeze kwishyiriza nuko kuje yigiye kubuga kurondera makuru igihe bisanga ishyize nk'ahantu hari umutekano muke ama akaba abantu bakwinuba kandi cyane kuje dukorera ibinyamakuru byose ko yigenga nako twese twategeza kwigenga ariko ni ibibazo muza mu twese twese twigenga ugasanga abantu batubana batura abarimi ntibaduhe inkuru uko byategerezwa bamwe bamwe ugasanga abantu bashaka kudushanira kuko twese turafise turafise turarika mu gifaransa neza mu kirundi abona tugashyira n'amasanamu kuyeti tujya kwa televiziyo urumva rero kenshi iyo tugiye turi mu mujyi icyo nakwita ekipe usanga turi hari umuntu yandika hari umuntu afata amasanamu n'umuntu ajya gushyira amakuru kuri site kujya kw'amaradiyo ku munsi ku munsi ugasanga rero iyo tugiye turi mu mujyi wabaye ikiro n'umutekano muke ugasanga nk'abapolisi cyane cyane ntibatwemerewe gushyira aho hantu byarabaye mu minsi yahera mu cyagihe hajyaho amamanifestasiyo amakarita amwe aza musaga wasanga bishushe rwose ku buryo abapolisi batakwemera ko binjira hama novuga rero mu magambo make yuko iminsi yose urabona kuva ijya kugeza iba imyerekano isanga urabona yuko hariyo ikintu cy'icyuka cyabaye urabona yuko abantu batakizigenza nkuko twahora twigenza mu Burundi kuko uretse igihugu cyacu ari igihugu cyari kizwi kose mu bihugu hariho ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubwabo kuva bijya bintu bitangura buhoro buhoro twagiye tubona abantu bageze intwaro bakaduha amakuru nk'uko byategerezwa abantu bageze umutekano basinuba ubwabo muri rusange nk'uko mushyira na efuperi yagize kubishyikiriza turabandanya dukora abagenzi bahunze kwerezo ry'umutekano nibyo turabandanya dukora ikindi ni ukongera ko ni uko kiretse aha ibujumbura twe twari dusanzwe dufite n'abakoresha ngaho nakwita bari hagati mu gihugu baduha amakuru byaranashika tukagenda tukarondera inkuru buguru mugabo ubu rero kubera izo nzu z'umutekano hariho ibyo nakwita ibifata
n'ibindi
nk'ibifata by'umutekano
icyo kibazo cy'umutekano turakigaruka ko Christian turakigaruka ko ariko nashaka mbaze n'umushyira na Gabriel bihumugani nawe nyine atubwire bintu wamaze kubona vya bamize nk'ingorane turazi ko muri kahise shira hamwe murongoye rya mari riko rira ikaguhanura rya mari riko rira ritwarira amaradiyo mwamwe canke ibinyamakuru bimwe bimwe muri iki gihe byifashe gute turazi ko amaradiyo menshi yugaye muri iki gihe intamba mibona cane cane ni nkize
murakoze ku mijambo ego mu bisanzwe uri kuraraba twofata yuko ingorane zifika ni zifikira uwari wese umurundi wese zifikira umubyi kuko mu minsi makuru kukwera ari paravuga ibi akavugira ku bitanga abantu abantu bose bacabumviriza icavuze cyagisamirana n'ingoga ariko se kuvuga yuko ukaba bivuze iyo bayivuze nkuko atari umurundi canke iyo babivuze nkuko uwundi muntu atobivuga gusa abivuga nkuko n'abandi barundi bashobora kuba babivuga barahandi hantu mugabo ugasanga mu kubivuga ntibarabye neza icyo ariko baravuga novuga nti abantu bamwe bamwe uravye ibyagiye biraba cyangwa uravye ivyabashikiye abantu benshi usanga twarahahamutse twarahahamutse rero mu kuvuga ukaza usanga no mu kuvuga ntituvuga ibintu uko bitumbereye urwego rero rwa sense ruzarura mama kuko ibimenyeshamakuru byose birafise ibyo icyo byiyemeje birafise amasezerano byasinyanye na sense iyo rero birenze ayo masezerano sense kiba ivuga iti mwebwe aha mwihenze ibyo ari byo byose byamwemeye gukora siko muriko murabikora reka nse ntanga nk'akarorero aho ku ijwi rya Amerika mwebwe nyine hari ku itariki zine hariho interview mwahaye Inosa Muhozi asanzwe arongoye Radio Television Renaissance wumvirije ibyo Inosa Muhozi yavuze kamuntu arongoye ikimenyeshamakuru ngaha mu Burundi na cyane cyane cugawe ni hahandi na wewe kumbure uri nk'umutegetsi kugira ngo uwo muntu azoze kugusaba ati yugurure byoca kure
icyo kiganiro cyahise mu rurimi uruhe
mu rurimi rw'Igifaransa tariki zine ukwezi uku kwezi cyaciye kuri Voix d'Amérique
ikibazo mushya nka Gabriel nuko babaje Muhozi canke nivyo yavuze
nivyo yavuze ariko aravuga ku ingene hano bimeze ngira ngo namwebwe murabizi yuko sense yaragize yacigira icivuze ku itariki zitandatu ngira murabizi hariho ugwete ikete sense yaciye yandikira Voix d'Amérique ishami ry'Ibujumbura
icyo kibazo turakigaruka ko mushya ntahe Gabriel nagomba tubanze twumvirize n'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika barafise ibibazo hari naho kihava kigaruka muri aka kanya turi kumwe n'umushya ntahe yitwa Mbonimpa muri
beneza mwiriwe neza
murakomeye murafise ikibazo murafise icyumviro mu kanya gatoyi
yego murakoze cyane ama ikibazo nakomenda kibaze bataserukira sene komenda mubaze yuko arazi nk'ibintu bikorerwa abanyeshamakuru mu Burundi yuko ibimenyeshamakuru bene abanyeshamakuru bafatwa kumwe kuko twiravye hariho abanyeshamakuru bamwe bamwe bagenda bagirirwa nabi bafashe bagapfungwa hariho n'abatorotirwa noneho muri sense babiravye nabona yuko hariho bankunzi n'abandi ataco biba bitwaye ku biro biko birakogwa hamikidi naco nk'ibyaje aro
duga ku ijambo mu nyarutse duga ku ijambo
radio yuko kuberako tuzifata kumwe kubera nk'iradio imwe rema FM yo baremeye kuba yugurura kuko izi radio zose basabye uburenganzira ngo zikore
yego imbere kuko umushya nahe Gabriel bihumgani ishura kibazo cawe nagomba ndabasomere umwe mu butumwa bari kora twandikira bari kora dushikiriza hari Nick Celestin hatuyimana agize ati ingorane nyinshi haba ku mpande zose kuko rimwe na rimwe bitegwa n'uko usanga abatangaza amakuru bamwe yamwe bakora umengo babegamiye abanyapolitike bagakora nk'abanyapolitike hanyuma Justine Uyimana nawe ati abamenyeshamakuru twobasaba kwihangana kuko nta mvura idahita ireta ibaturubika kuko bashira ahabona ivyo leta idashaka ko bimenyekana mushya ntahe Gabriel amasha kwishura ikibazo cy'umushya nahe mbona impavuga ko hariho amaradio mwamwe bemere kugurura mu gihe hariho ayandi atarugurwa kandi cyo gihe ayo maradio yahagarikiwe nk'umunsi umwe
ego murakoze ndeka ndamwishiraho ni nibaza yuko ico kibazo gitahuritse kandi ntikigoye no kugira no kwishura kiretse gusa nk'abantu batwumviriza atoba bazi ingene iradiyo cyangwa ikindi kimenyeshamakuru gikora mu gihugu kurya haba ishyirahamwe kanaka yemererwa gukora ufata rero nk'amashyirahamwe usanga ari uburinyi yo kugiranze tufate nko muri mu bushikiranganyo bese nkaro yo hagati mu gihugu baravuga bati rishira hamwe riremerewe gukora ikinikini ukwishira hamwe kana kagemererwa gukora ica ariko ragisunze intumbero ryatanze igihe cyasaba kwemererwa nikimenyesha makuru nuko ibimenyesha makuru bihari bikora birafise ico byerekanye muri CNC igihe byasaba ko bikora icyo kimenyesha makuru rekiko kirabana ngikora no munsi gikora gikurikije amasezerano cyasinyaniye na CNC icyo kimenyesha makuru nacyo kitariko kirakora kugeza ubu nta kiriho na kimwe cyugawe na CNC ibyugawe n'ubutungane ubutungane rero burigenga ivyo mu butungane sinoja kubivuga ko sindabijeje mugabe ibira ba CNC nivyo mvuga ni kuko nivyo nzeje nuko uvuga rero yuko iradiyo amaradiyo ashobora kuba yaruguruwe nuko yemeye gusubira gukurikiza ibyo yari yiyemeje bwa mbere ayatarugurura nayo kumbure yugawe kubera ubutungane ibarinde rero ubutungane buheze niba ubutungane bwaheza CNC ayo maradiyo acyafitaniye amasezerano yasinyanye na CNC CNC ntamba nizo bifisemo bijyanye naho ngo ingene abamenyesha makuru bamwe bafatwa bamwe bagafatwa bakagirirwa nabi abandi nabo kumbure bakabafata nk'abana bo mu nzu kumbure ko nobivuga ko yashatse kuvuga nagira nsubiremo kuvuga kumbure abatumviza bose babitahuye mu bisanzwe iyaba hatagiye haraba udukosa tumwe kandi turaza dukosorwa ubwo nyene kumbure ibyabaye ntibiba byarabaye nimba rero umumenyesha makuru kanaka mu kazi kiba ariko arakora akihenda agakora nabi ku buryo ushobora gusanga ubutungane buciye bumurondera ntatotejwe kuko ari umumenyesha makuru ntarondewe kuko ari umumenyesha makuru arondewe kukubera ikosa yakoze nareke gusafatanya n'ubumenyesha makuru ngo yarondewe kukubera ari umumenyesha makuru ahubwo avuga ati yarondewe kukubera ikintu kanaka cyabaye
musozere mushikana Gabriele munyishu muze murampa inyishu ngufi ngufi muzamukoze muze murampa inyishu ngufi ngufi muzamukoze yakanya karihuta cyane rwose hariho abantu benshi barindiye kubaza ibibazo no kuduha ibyiyumviro musozere muzamukoze
sinzi ko nabishye kuvyo nako ndavuga rero nti kubandi bamenyesha amakuru bavuga ko bafashwe neza nibaza ko atari ibyo kuko umwe wese akora akazi kibajejwe kandi mu gihe nka sense itavuze iti we wakoze nabi no kuvuga uri kurakora neza
ubya
nawe bahaye romarike bakamubwira ati wowe ibyo ntiwakoze neza sense irinda ivuga kuko ibibona ko bihava birenga urugero ubundi ku matelefone sense irakunda kubabwira ati ibi ntaraba nimusubire muri ko murarenza urugero
murakoze mushikantaye Jerome mutwihanganire mushikantaye Jerome ariko nagomba abashikantaye babiri bandi turi kumwe bagira icyo bavuze Fredy Nzeyimana kuri icyo kibazo cyo kuvangura kudafata ico kimwe amenshi amakuru mu kibona gute aho muri radio televizio kiriho Christian Bigirimana icyo kibazo murakibona mu kinyamakuru iwacu akanya gato amasegonda 30 mushikantaye Fredy Nzeyimana
nagomba kwambira ko uko ndabizi umumenyesha makuru iyo yakugikosa nibaza kumenyekana mu Uganda arimo iyo rero urongoye Uganda yemeje ko amakosa umumenyesha makuru yakoze aca kuri radio cyangwa mu kimenyesha makuru kiwe ahanini ngewe ngaho uko narinda ikosa riba ryakoze n'urongoye Uganda atari urongoye Uganda naho ni urongoye icyo kinyamakuru abamenyesha makuru yo sinzi ko muri kumuvuga abarongoye ibinyamakuru mukabafata nk'abamenyesha makuru cyangwa abarongoye inganda nizo n'abamenyesha makuru nabo nyine ngo nagomba ndababwire yuko rero ibyonzi mwigishijwe n'uko imbere y'uko ikintu gica ku iradiyo hari nk'abarongoye umusanzwe mu kindi kinyamakuru mbaba muri radiyo televiziyo mugabo imbere y'uko amakosa yose asohoka gato kuri icyo kinyamakuru abo n'uko urongoye Uganda cyangwa ikigira cyiwe baba babyemeye
iyo
rero kubwanjye sinumva nyine ibyo birirwa biraba kuko haba hariho ababizi umumenyesha makuru rero nk'ubu ngiye muri reportage nkavayo nkaza urongoye Uganda akabona ko ibyo nakoze ari byiza ama hakabwa ingorane ziza kuza mu nyuma yewe nta ngorane mbazwa hata haba urongoye Uganda urongoye Uganda atabajijwe nk'uko nariko neza mbwira atabazwa urunguye icyo kinyamakuru.
Ivyo ni byo. Reka tubaze mu shyana Christian mu kanya gato ya masoko na 30 Christian kuri cyo kibazo nyene. Christian?
Mhm, ndabumva.
Icyo kibazo nyene akanya gato mutwishuriye amasoko na 30 murabona ivangura rya abamenyesha makuru ntibafatwa cyo kimwe, hariho abaturikwa, hariho abafatwa neza, hariho inyamakuru byemererwa kugurura mu gihe ibindi bituguruwe mu kanya gato cyane gose amasoko na 30.
Icyo kibazo kirahari kuko uraje ujya muntu ari umuntu yaragize kwa kibazo cyane zanditswe kuri internet ndetse hariho aragere mase yiruka kugurirwa kusaba tuzi kubera iki rema yasenye ari magiye kudakora ariko ngabiga byasibye kugira ikurira abayikuriye nabo ntibaramenyekana ubutungane buracyakora kuko ubutungane bwabanje bijya bitugira ko bitukora akora amato buguriye rema yasenye ikibazo umuntu wese akemeza kandi gisanzwe ni kubera iki atari ugurira donesheni kubera iki atari ugurira sangamire kubera iki atari ugurira rpa kubera iki atari ugurira umusanzu urumva ibibazo nk'ibyo ni ibintu ibibazo by'amaho twebwe muri iwacu uno munsi turakora mugabo kuvuga yuko tugeze ku rubuga rwo kurondera amakuru yuko twoca dufatira cyo kimwe wayitondabajeatondi ndetse ndabyibaza kuko na fogia bivuze ikintu radiyo y'igihugu kandi icyo mu gifaransa bita ligne editoriale izwi hose aho ibintu batavuga bitigura yuko twebwe dushitse kurondera izo nkuru kuvuga rw'amakuru kumbure abantu ntibasohoka baduha inkuru yose batwakire nk'uko bukwakira epende kandi ibyo n'ibintu byumvikana.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Jerome. Mwiriwe neza Jerome? Murakomeye, murafite ikibazo, icyumviro, mwihute.
Murafite ikibazo gitoya, abantu bakoze umuntu arangwa FNC, kagoma tumubaze yuko, mu kanya yaje kuvuga yuko ibintu binosamuhoze yavuze kuri radiyo yanyu, ngo hamwe ngo agiye nko kubaza ko ushobora kugura uko zogorana gatoya. Kagoma mutubarize yuko umuntu uko biri baravuga ngo demokarasi, turi muri demokarasi, nawe kagoma mutubarize uwo mu arangwa FNC. Ano umuntu ari savuga atakizira ko yavuze yagize cyose kiza ku radio imwe yo hanze y'igihugu ni kado cya mbere. Hanyuma nagenda mubaze ariho ariko aravuga ngo ubutungane ngo ariko burakora hanyuma tumaze ubwo butungane bwo mu bundi turabuzi twari guca amazi kandi n'ubutungane kuko nta kosha kuvuga ngo ubutungane ariko burakora iradiyo zatuririwe umunsi umwe imwe ikaba yamaze gutanga kuvuga izindi bakazankira ko zivuga baratavuga ngo ubutungane bashaka burakora mbega ubutungane bukora ku iradiyo ni budakora ku iradiyo zose cyangwa budakora ku bantu bose byitwa ngo
urakoze sozera.
Hanyuma nagasozere mbabwira uwo ku iradiyo y'igihugu akora ku iradiyo y'igihugu kuko ibyo radiyo y'igihugu turaza ko ari y'abarundi bafite ari radiyo y'umuganda cyangwa y'umugushana akaba abantu kuko turiko turaraba ibintu twiza ku iradiyo biradutera n'isoni hariho n'abamwe bamwe twahize no kuyiraba kuko ubona ko atanakambara imari y'abarundi y'icumi igenda nk'izindi.
Reka turabe nyine bwo kwishyura ikibazo cyawe cya mbere. Icya kabiri ni ikibazo cy'ubutungane, nta muntu w'ubutungane twatumiye ngaha, ariko umushyirantahe Gabriela bihumugana arashaka kwishyura ikibazo cyawe kimwe. Icya gatatu kikishyurwa n'umushyirantahe Fredi. Ikibazo ubajije ni ikibazo ubajije umushyirantahe Gabriela bihumugane cyerekeye ivyo Muhozi yatangaje. Mbega umuntu arashaka kuzira amajambo atangaje mu itangazamakuru umushyirantahe Gabriela bihumugane?
Nagira ngo nk'uko abibajije gutyo nibaza abibajije nk'umuntu akuze kandi azi ubwenge. Muri demokarasi kumbure nimba ataba demokarasi cyaricyo kuko bamwe kugira ngo babikoreshe uko batabyumva. Kandi demokarasi ntitanguye ngaha mu Burundi. Demokarasi naho iwanyu muri Amerika irakora n'i Buraya, irakora no mu bindi bihugu. Muri demokarasi urarekuriwe kuvuga, muri demokarasi urarekuriwe gukora, muri demokarasi urarekuriwe kugira icyo ari cyo cyose, urekuriwe n'itegeko. Mugabo iyo uca inyuma y'itegeko urabazwa cyo kimwe n'uwundi kuko nta muntu n'umwe adashobora kubazwa ku kibazo aba yakoze. Ni ukuvuga rero si ukuva yuko uvugiye ku iradiyo yo hanze aba akoze ikosa, oya, uvugiye ku iradiyo yo hanze cyangwa uvugiye ku iradiyo y'igihugu, mugabo uvuge ibyo urekuriwe kuvuga. Nibajya kuvuga ibitusha ugatukana nk'ubuvuze uti ngo la police est devenue la gang des criminels, icyo gisigura ngo iki?
ico nimba kumbuye uwo abari kwabibarira gucyo none ubikwe wafatiye kuki wazanye n'ukwa matuvuga ico butungane bwo vuze cyane na cy'amatohoza yovuze none we kubera kukizanye imbere umva yuko wavuzana ibintu bigutera ibibazo wowe nyine
yego reka tu
rimwe na rimwe rero si ukuvuga yuko mutagira ngo nuko yavugiye ku radio hanze nimba ugomba kuvuga ku radio hanze ntibaze ariko ibyo uvugiye yume ngo we ntibikuraba birakuraba kuko uri mu Burundi ugengwa n'amategeko cyo kimwe n'abantu
yego reka tubaze mushya na Fredy Nzeyimana ishuri kibazo cabajijwe na Mbonimpa akivuga ko amaprogramme batayizeye ikinyamakuru cyanyu ibigenda gute nta makuru mutorokanya nta makuru mushikiriza aryohera abanywanyi bi radio television y'Urundi
icyo kibazo bazigije ni bazaye uko n'uburenganzira bwiwe ko kuyashima canka kayagaya ico no muhanura gusa nuko yoreka kudutuka kuko jewe ibyonzi no munsi ntangingo mfata muri radio television mugabo icyo nzi nuko mu minsi iheze izo radio bariko baravuga bumviriza cyane kurusha iradio y'igihugu zigikora ndazi ko hariho amahiganwa menshi yaba mu biganiro abamenyesha amakuru bo ku iradio y'igihugu ni ukubwira nk'abarenga bane batanu baronka udushimwe twa mbere cyangwa twa kabiri kuko bashikirije ibiganiro bitosowe neza biteguwe neza cyane hanyuma ikindi nuko kandi hari n'ayandi ma institute canke na centre yahuri gitegura amahiganwa canke ikerekana ingene amaradiyo yumvirizwa jewe ndazi ko kandi iyo radiyo ariko aravuga gutyo igiye mu kibanza cya kure umenyaza mu cya kabiri canke cya gatatu ndazi ko rero iradiyo y'igihugu gushika uno munsi ariko aravuga uko nayizi sinuyivuga nabi kuko ndazi yuko ikora neza mugabo kubwiwe abajije ico kibazo akashikiriza amakenga yiwe jewe nibaza ko ari uburenganzira bwiwe hari n'ahashaka ko twokora kumwe je ndazi ko ari umuntu twakorana yatuyobora yatubwiye ati ushaka kuvuga amakuru nk'aya RPA genda gukora muri RPA mugabo rewe nimba akeneye ya makuru RPA aho ridushikiriza uno munsi RPA ntayacumba nibaza ko ariko arico gituma ashikiriza ikiyumviro cyiwe n'agashavu aho naho twebwe kabumenyesha amakuru muri radio televiziyo z'igihugu nta ruhara tubifisemo nibaza ko abizi bisigura ko rero afise agashavu cyane umuhanura kwigumya canke naho arindire radio nizasubira gukora azasubira zumvirize mugabo uno munsi radio y'igihugu nk'uko ariko ndabibabwira nazi yuko naho yobaza niyo mutingana uri umusense arabizi n'amari amahiganwa sense yatunganya arayatunganijwe n'ayandi mashyirahamwe nk'uko nariko ndabivuga mbere yari mpuzamakungu bisigura ko ngira ngo atawe yari yegamiye iyo radiyo ariko aravuga gutyo yari mu maradiyo abiri ya mbere bisigura rero yuko uno munsi nimba avuga ati kare nara turunabuto nk'izi radiyo zine zitanu hanyuma nkaronka amakuru yo hirya no hino uno munsi akaba atakiyaronka uko yayaronka nico gituma ariko ndababwira nti jeye kubibanje n'uburenganzira bw'uso sinomubwira ngo ntavushikirize icyumviro ciwe
n'uburenganzira
cy'iradiyo y'igihugu ndemera ko n'ubu ishikiriza amakuru atosoye kandi mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu
n'uburenganzira bwiwe nk'uko mubivuze ariko na Christian ashaka mubwira ico muvye kuri iki kibazo Christian hariho mu Burundi cyane cyane urumva abantu bavuga ati twe dukunda RPA abandi dukunda Rema mbega umwuga wo gutangaza amakuru ikintu abantu bamenyesha amakuru shimikira ko ni ikihe amakuru atawegamiye kugira ngo hariho uburyo bwo gukundwa na bose mu kanya gatoya cyane amasegonda 30
yeni bajya uko kiranze icyo kibazo uko kibazizwe n'ubya muntu warayezeze gushikiriza nibyo n'agashavu ifunguro kiwe bivana ni bya bindi cyane tuvuga bya rimwe editoriyale niyo mu Buraya no za Amerika aho muherereye muri azi yuko ari imenyeshamakuru biba biri pro republicain ibindi biri pro democrate ibindi le figaro la liberation mu Faransa se nziza kubitegura abo turi kumwe mu kiganiro ngira barabizi wanashaka jenoze ko nibyo byashatse kuba mu Burundi aho Rema FM twese turabizi ko ni radiyo ubu ubitse umugambi uri ku butegetsi. MPR nayo mu gihe kimwe yarashatse kuba nk'iradiyo yoba ishyigikiye MSD cyangwa opozisiyo. Ibyo bitagashyushye muri ibintu biriho bizwi mu Burundi. Igikuru rero ni za zindi bavuga tolerance mu Gifaransa. Igikuru ni uko twese dukora inkuru ukayikora lese sentiti kugira ngo uzamu Gifaransa. Ufite ahantu bise umuntu ikiziga kiri ngaho ntujya kuvuga ngo uyu muntu ukumbure ntiyapfuye cyangwa aracyahe maguruka yapfuye yapfuye. Urumva urakuragira reportage ukerekana ko yapfuye. Ikibazo kibahe rero kumbure ubutegetsi butashatse ko kirya kintu kimenyekana cyangwa bwashatse ko kimenyekana mugabo ntikimenyekane cyose cyangwa mukavuga ngo iki kintu kimenyekanye ari byo byogira ingaruka mbi zerekeye umutekano w'abantu kumbure imitima ikajya mu mutwe cyangwa indaziba bakagira ubwoba. Ibyo rero ni ubutegetsi kujya bavuga kuri muri demokarasi ukwiye kuvuga byose kuko byose
ego me ndabona kanya katujanye nabibutse mu mpe inyishu ngufi ngufi
ruhande naho tugo turakora akazi tugeze kuvuga ukuri kuko umwuga wo kumenyesha makuru ni umwuga bisigura kujya kurondera inkuru y'ukuri ukabanza ukagira icyo bita verification ukarekupa ukabanza benshi abantu benshi iyo nkuru umenye yuko ariyo ukayikora ugatumishikiriza
inkuru y'ukuri inkuru izigiwe inkuru ya watoje neza ni inkuru nziza
karitsi nawe umumenyesha makuru ukiretsewe ko ukoresha ubuhinga wigishijwe ubuhinga n'amategeko akugenga. Ego mvuga ni iki kibazo kirimo muti mu Burundi ni ikibazo cya politiki. Ari ikibazo cya politiki rero ubutegetsi dufite ni bwicare n'abarongo ya maradiyo bwicare n'abo bantu bashaka kudufasha bige ingene amaradiyo yokora kuko kuyumvira yuko amaradiyo yose azoza avuga neza ubutegetsi avuga gusa
igihambaye nk'uko mwabivuze mushiga ntahe Christian ikintu mwavuze nuko mu mwuga wo kumenyesha amakuru hoza ikaboshira imbere ukuri inkuru zitohojwe neza. Mushiga na Christian mu kanya gatoyi ndakugaruka ko ariko turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika twandikiye agira ati maze kubona ikiganiro mwaduteguriye kirahimbaye mumpaye umwanya nkagira icyo nshikiriza vyo mpimbara. Murakoze. Uyo ni Dismas Bagabo. Dismas, ijambo ni rwawe, muratwumva mwiriwe neza?
Hora mahoro.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Mushyana Dismas, reka turakugaruka ko ndumva telefone yawe imeze nabi, turaguhamagara mu kanya, ariko reka tuvugane na Nazario. Mwiriwe neza Nazario?
Mahoro neza.
Ndumva umurongo wawe uvuga neza. Yego, barakumva. Hanyuma muduge ku ijambo, ikibazo icyumviro?
Sina ibiso ibibazo bitatu.
Uranyarutsa bigufi cyane rwose.
Mbere cyo cyambere mbazane ndemwe wamubwiye gukora iki kamesha makuru bipfungwa ya mugenzi wanyu gide mwemero afungiye mu gucya Kongo
Ivan
ni cyo cyambere cyo cya kabiri ndeko haheze amezi atanu arenga amadiyo yarugaho leta ikaba yarikishije amatwi gusiba kuyugurura mbe kamesha makuru mwo bamubwiye gukora iki ngo yugurugwe mbe ntaho mwo kwitwarira leta kugira bavugure amadiyo yanyu akabazo kwa imanda kawaza sen warongo ya SNC. Halo?
Duga kujambo usozere.
Akabazo urongo ya SNC. Ndeko mugenzura ama radio ni meshe mako. Nikuwe wiki mudahana radio na televizyo zi. Iji hugu kumajambo wa mwe wa mwe achivutu. Ahura ashikiri wana watikisi wa mwe wa mwe. Haka yoyonga jira zinda virari. Arongo ya SNC dide. FUDED. Ibazo zi anjezi alize
murakoze. Murakoze Nazario. Reka du tangwe kwa mwumusha na Fredi Nzaibana na Christian Bigirimana. Mwukoliki kuhi alikini. Mwuriko mwakora hali hubu mwensha makuru. Mugenzi wanyu afungiwe mu buseruko bwa Kongo. Hari ikintu amenyesha makuru bari koragira kugira ngo bamenye cyamufunze amenye ukuntu baraba ukuntu yofungurwa mu kanya gato cyane. Fredi
ego ndabumva nubwo ko ifungwa rya Eside Membro twaragyumvise yafatiwe aha muri Kongo mu nyuma twarufise ko twawe gufungirwa ikintu cyose bari yari mugabo n'ukuri sino ndangango ndababeshe abamenyesha makuru ari bujumbura ndabiravye nta buturo bafise ngo n'ubushikira izindi zimero ya kuzi wabo
ikome Fredi telefone yawe iri kwirabana bireka twumvirize Christian Bigirimana kuri ico kibazo. Bigirimana Christian hari kintu wamenyesha makuru bakora mu gutohoza kugira bamenye icafunze umenyesha makuru ikiriko kirakogwa kugira ngo arekugwe
gutohoza batakuzi mugabo ko twavuze uko yafunzwe yahagaritswe mu gihugu cya Congo bakamufungira ikavu mu birungiro by'iperereza anarungi kutini chasa idetwara mjani mkwenye makuru ya watu wala ushizi ukuri sita internet ama kumeye huko kutini kini kirengi ito kukura kwege na ujengiwa mwisha makuru kuri mwurundi nila baki kutimaza kutimu nila guwe kuko kutimu kutimu ito na kutangu puvwar politike chayini puvwar sekuritere chayini kutuwasi kure nganza wubu kukukumuku za mugashe ikintu bazaye yuko rero ari kibazo yewe n'atishyanzwe none ngo ndamukinye makuru y'abantu kandi ngo mugabone ibazo yuko bizogenda neza kuri uyu mugenzi wacu
ego merike
kava muri uyu mwenyero wakarese
Mushana Gabriel bihungani mwemura amakuru ya menshi amakuru bo mu Burundi bapfungiwe hanze canke ayo makuru ntimo ntabashikira
murakoze twebwe nka sense mu bisanzwe sense irafise ibyizejwe mu byizejwe rero ni kuraba ingene bimenyesha makuru byo mu Burundi bikora ibyo hanze bikora mu Burundi cyane ivyo mu iby'abarundi mugo bikora ngaha mu Burundi no kuvuga tugiye mu byo tujejwe ico cyose kibereye hano kijanye no kumenyesha makuru kitakozwe uko cyategezwe gukogwa yabi radio canke yaba umumenyesha makuru yabikoze nivyo sense ikiraba na cyane cyane kurikije cacegeranyo canke yamasezerano yaba hagati iyo radio canke uwo mumenyesha makuru akore iyo radio yakoze kidahuye n'ivyo biyemeje ibirenzaho rero ngo umumenyesha makuru umva uwo ntacu no bivuga ko kuko ari hanze y'igihugu no kuvuga leta ya Congo iyo imupfunze irazi gituma imupfunze kandi sino birandira ko kuko inkuru fise nizo nabandi bose barundi bose bafise nuko yagiye gukorera ku butaka bwa Kongo atabifitiye uburenganzira
yego me ubunaho turafise
naho ngo RTNB ngo kubera iki yo idahanwa ngo kandi hari abantu bacishaho ibintu bicivuto navuze nti biravana rero turabivyashikira igihugu ariko bamwe bita inkuru izi kukazo zibaryohera nibindi rero bashobora kuvuga bati si inkuru kuko zitabaryohera mu bisanzwe nimba hariho umumenyesha makuru cyangwa ikimenyesha makuru cyakoze nabi nibyo sense ikumira hano turafise serivisi bita monitoring ikurikirana amakuru yose aca ku maradiyo akorera ngaha mu gihugu ayo makuru rero iyo hashyemo inkuru zitameze neza icyo kiganiro turavuga tuti mu kiganiro kanaka naka yaradoje mu gihe rero sense akazi yabonye abandi b'inyuma n'uburenganzira bwo kuvuga yuko ikinyamakuru gikora nabi uravye n'ivyo yiyumvira canke n'intumbero yiwe
murakoze reka tubasomere ubundi butumwa bwo mu nwanyi wa radio ijwi rya Amerika agira ati ubu kumenya amakuru mu Burundi si coroshe kubera ndi mu Kirundo ndiko numviriza njewe numviriza RTNB na Voice of America na Voix d'Amérique yonyene ubunaho turafise umunywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Amede mwiriwe neza
mahoro
murafise ikibazo mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe
yego hanini ikibazo n'icyumviro ngomba guterera ni uko abamenyesha makuru ahanini abusanga bavuga yuko bigenga akeshi usanga no kimwe bariko bavuga nk'ibintu usanga umenga barahengamye ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ikindi nacyo tubaza turi abahanini nko ku bandi baba bakorera nko ku iradiyo y'igihugu nabonyine usanga umwanya umwe bavuga ibishimisha leta gusa tukabona ati mwizo mpande zibiri ntuka abamenyesha makuru kandi bose twazi mu mwuga wabo baba bategezwa kuvuga bose ibyo babona bitagenda neza n'ibigenda neza bakabivuga byose uko biri ariko siko tubona biri ngaha mu Burundi kubera umumenyesha makuru kuri RTNB nashobora gucisha ku inkuru umenga ikora kuri leta atisha ku inkuru ahubwo isigikiye leta muri make ni ku muntu yabivuga ariko bagacabona yuko ahanini ahubwo bogiane bose hamwe ari nkamwe hamenyesha makuru bogerageze bakaza barabagirisha manama babe bavuye kingene boshobora gukora umwuga wabo neza gusumbya uko biri gushiko
murakoze ya medico kibazo tubura kigaruka ko tukibaza cyane cyane abakora mu radio muvuga ko abamenyesha makuru usanga bahingamye bagahingamira batavuga rumwe na leta canke bagahingamira kuri leta ico ni kibazo tugaruka ko tumaze kumviriza n'umushyaka ntari turi kumwe kandi umunywanyi wa radio ijwi ry'America Patrick mwiriwe neza
mwiriwe
mwasi kibazo icyumviro
yego ndina visi kibazo cyane cyane nk'imperano kuko cyuko turaba mwa ya mezi anga yeze iminyesha makuru yangi yasinyuma ngahe wasi mu Burundi yo bino iminyesha makuru munoge yafisi ngoyane cyane ngahe wasi twumva inkuru zikumva inkuru cyo kimwe kuko nge nka karorero nagira mvuge nko kugiye bavuga ko bagira batangura kwaka kwaka iho funguvu nagize kibazo numvise ko bavuga kujyame bavuga ngo bariko ba ngo batoye inko zikazi ngahe kumutakura mugabo bakaba ati none mwa bantu baho bazitoye mwabonye abantu cyangwa bazitwadata abantu mugo munyesha ko ngo dewe ngo nabonye ngo nta muntu numwe yarahari ngo nuko bazitoye gusanga ukore sikerekanye ngo zatoye mugabo babaje bazate ngo abantu bose bari bahunze nta muntu numwe yarahari rero tukaje tubaze none uwo menya gute kwizo zari zihari cyangwa zitari zihari ikindi kibazo tugira mu munyesha makuru urabona nk'ubu umuvugizi w'igipolisi aratubwira ngo ngaha ngo habaye ibintu by'ibitero barubwira ngo ngaha hapfuye umupolisi umwe cyangwa akomeretse umwe mugaba ku bindi bimenyesha makuru ku ma interineti ugasanga bavuga ko hapfuye ba 15 babiri batatu yumva bikaba ibintu bitandukanye ntihagire bavuga ibintu natwemere nde tuvuga muri ibyo bimenyesha makuru komeye kuvuga kuri ari ikihe ikibeshe ari ikihe yo
ego me mushana ya Patrick ibibazo mwajeje nibibazo bihambaye cyane gusa ariko ikibazo c'abapolisi ikibazo c'abapolisi n'inko zitogwa ni ikibazo twobaza twatumiye abapolisi canke abanyagihugu baba muri iyo muri ayo makartie hanyuma ibibazo mwajeje vy'inkuru umuntu yo kwemera vyo kuri internet n'amaradio je no guhanura ko zumviza cyane cyane amaradio ko amaradio niyo usanga kenshi yatohoje inkuru zivuga ukuri eka zatohojwe ku bantu benshi cyane mu binyamakuru byinshi ivyo kuri internet rero no ku aho ubona ibibazo bitandukanye ibiharo bitandukanye nuko kuri internet umuntu wese arashaka kuhandika hanyuma tugarutse ku bibazo byabajijwe n'umushyaka ntahe ya Mede agashaka ashinga ntahe turi kumwe ngahabagire ico bishuye reka dutangurire kuri Fredy Nzeyimana abamenyesha makuru avuga ko bigenga ugasanga barahengamye mbega ivyo ni ibintu byibonekeza nko muri television hariho abusanga mwavuze umurongo ngize kuvuga muri tangura ko mufite umurongo muteza gukurikira no kuvuga ko mu bamufite amategeko yo gutangaza ibintu bimeze za leta gusa
je nibaza ko kuvuga ko abamenyesha makuru bahengama nibaza ko ari ukubarenga iby'umunani cyo ni cyane ya kabiri iki cyari editorial ntitucibagize kuko nta rinye editorial ya radio televiziyo y'igihugu sico kimwe n'iyindi radio uno munsi nimba duhere nko kuri iki Patrick yari kwaravuga cyo gusaka ibigwanisho murazi ko ari umugambi leta yavuze iti dukura ibigwanisho mu banyagihugu batabifitiye uburenganzi bagiye gusaka ibigwanisho rero uno munsi umukuru w'igihugu agiye gutanguriza ico gikogwa nko mu ntara mvuge amakamba icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu akaja gutwara iryo jambo nyene nk'igitega icegera cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu gutwara iryo jambo nyene mukaruta umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka umwe akaja nko mu Kirundo uwundi i Bururi aho ibuze uko ndazidondaguye zose kumunkurikije ari nyeditoriale ya radio televiziyo y'Uburundi ariko ndababwira aho hose aba bari kumwe n'abamenyesha makuru abamenyesha makuru rero bavuyeyo umwe wese azana inkuru yarari nico gituma uca wumva nk'umuntu ariko araraba abonye inkuru ya mbere hatangiye umukuru w'igihugu akabona hakurikiye umukuru icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu icegera cya kabiri umukuru n'amashenga mateka umukuru n'amankenguzamateka washaka mbere n'abandi bashishanganze bagize leta y'u Burundi aho uno muntu aca kubwira ati jewe ndazi radio televiziyo y'Uburundi mbona amakuru amwe gusa naho baca bakubwira ati abamenyesha makuru barahingana mugabo rero je kubwanje mbona ko atabamenyesha ko ahingana inye zitoyari dukoreramo akompanyera cyo gubernamentale birimo yirinye bikereme ko
ndabaga egome umushana nawe umushana nawe Christian Bigirimana hari abamenyesha makuru sanga bigamiye abanyapolitike canke abatavuga rumwe na leta mukanya gatoyi cyane ngo masego na 3
yee nabisigiye kandi ngira ndabisibiremo ngiye nabaje ko kuba umunyesha makuru wa RTN yerekana igikorwa cy'umukuru w'igihugu cyangwa cy'umukuru n'amasinya y'amategeko kuri gihe nta kibazo na kimwe birimo kuko ni umurongo nabisigiye no hanze mu bihugu biteye imbere ibyo bihugu nyine bikomakomeye hariyo ibinyamakuru biba bishyigikiye abatavuga rumwe na leta hariyo ibinyamakuru biba bishyigikiye leta igikuru kiza ikuru jyewe nshyigikira ni inkuru iyi nkuru niyo siyo icyo ni cyo kibazo hama nimba inkuru ishobora kuba akabizi gasanzwe wa munsi bavuze kudeta bavuze kudeta bisigura yuko wari umumenyeshamakuru ukumva ibya kudeta biriko biravugwa ikibazo ni kimwe icyo ikintu cyabaye kigaragara ko cyabaye urakivuga ngo tuvuge iyo bishe umuntu ahantu uravuga ko yapfuye iyo bakurebye mfura mbi umukenyezi ahantu uramuze kumva babikoze cyangwa batandukanye ikibazo gikomeye
icyo
gituma jyewe mvuga muri icyo gihe rero jyewe sinumva ngo abashyigikira ngo ntibari cyangwa badashyigikira ntibari mvuga ngo ntidukore umwuga
reka tubaze ni mushya ntahe
icyo amakosa icyo bikosa ni uko aho ikintu cyabaye hama bamwe bakakivuga uko kitabaye kuri jyewe ni ikintu cyo
Mushenahe Gabriela bihumugani mukanya namwe bwite turabasaba mugire ico muvuze kuri ico kibazo kivuga ko amenyesha makuru bahengamye bagahengamira leta canke bagahengamira batavuga rumwe na leta ndashaka muhave mucishura ariko nashaka muraka kanya tuvugane na Thierry mwiriwe neza ego egera telefone hanyuma ubaze ikibazo cyanyuma unyarutse cyane gose akanya karagiye
akabazo afite reka ndagitumbereza kuri uyu muntu arongoye sense
ego nyarutsa
ego akabazo kanje ndabaza nimba menyeshamakuru byo byara gite ingorane ibyo tuzi byaturiwe hari amaradiyo tuzi ashika ane cyangwa dukora atanu mugabo turazi ko yagize ingorane zose hamwe radiyo mugabo hakaba hari imwe yitwa Rema FM yoyo yahawe uburenganzira bwo kuvuga
icyo kibazo
mu izindi zose zagize uburenganzira zakizingorane zimwe ntizishobore kuronka ayo amateka amwe iyo yindi
icyo kibazo umushya na hitere
iyo Rema FM yo bagize amateka angana
icyo kibazo umushya na hehe umushya na hehe Gabriel bihumgani yamaze kucishura ariko nashaka arangirize ku kibazo cyabajijwe mu kanya gaheze ikibazo kivuga ko hariho amenyesha makuru begamiye leta n'abandi begamiye batavuga rumwe na leta umushya na hehe Gabriel bihumgani ivyo bintu muri sense murabibona mu kanya gatoyi cyane gose
sanswe hari uwamwe avuga ivy'amarinye editorial y'imenyesha makuru yose irafise irinye editorial ikorera ko nokuvuga intumbero y'ingene ikora iyo reyo radio ice kubiri na rinye editorial sense ikihaguruka iyo idaciye kubiri na rinye editorial ikabikora nk'uko yabisinyaniye na sense nokuvuga nta makosa sense bayabonye kuvuga guhengama cyane kudahengama hariho wavuze mu kanya kaheze yavuze ati RPA yavuga nko kumenya igomba kuvugira abagwanya ubutegetsi ati RTNB nayo ikagomba kuvuga nko kumenya ivugira leta uheje kuvuga ku ruhande rwa RTNB avuze ati muri iri nyetitoriyale yayo harimo accompanier action du gouvernement urumva niyo cakubiri na rinyete editoriyale yayo ni rero ariko aravuga yuko ari habahengami bivana n'icyo nawe nahahengamiye kuko arafise aho yegamiye nabo aho yegamiye rero natahure ko hari abandi batahegamiye mugabo uko ibintu biteza kugenda uko amateka abisinga bigenda uko amateka bivuga ibyo guhengama nabyo bize mu nyuma kuko ashobora kuvuga ko bihengamye kubera uwe uko yibaza uko biri gukora mu rwego bidakoze kuko yabishaka
ubundi aha niho
ivuga sense iraba kimenyesha makuru ko cyakurikije linye editorial
ya Mushyanahe Gabriel ni umugani ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire turagushimiye nawe Mushyanahe Freddy Nzeyimana ku kanya watoye turagushimiye nawe Mushyanahe Christian Bigirimana turashimiye abanywanyi biradio ijwi rya Amerika bose ikabigoye bagakurikirana ikiganiro bakongera bakadutera kamwe kugira badushikirize ibyimviro byabo ku kibazo gihambaye cyane rwose twari ko turavuga kibazo cy'abamenshi makuru bakora mu bihe bigoye muri iki gihe. Turashimiye kandi na engineer yadufashije mu bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Mugire umugoroba mwiza, ibiganiro byacu bikurikira ni mu kanya karimere. Mwakoze.